Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, mututseze amatwi muri kumwe na Fideni Yongabanda Rayikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Umushikiranganji ashinzwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu Dr. Richard Sezibera asaba abacuruzi bo mu Rwanda gushyira imbere ibidandazwa bikorerwa mu gihugu.
Niba hari ibintu dushobora gukorera aha, kuki abantu batabikuraho biva? Nk'urugero, niba wowe urangura ibintu Kampala ariko ibyo bintu bikaba byaturutse Dubai cyangwa byaturutse Cairo.
Uyo ni umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu Dr. Richard Sezibera. Kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu, heza abantu babiri nibo bamaze gutorwa bishwe mu gisagara cya Bujumbura. Abanonotsi b'Abarundi b'urukino rw'ugusiganwa baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda basaba imfashanyo kugira bashobore kwitaba amahiganwa ategekanijwe ku rwego rw'igihugu kuva itariki 16 z'uku kwezi kwa gatandatu, mu gihe indwi mpuzamakungu yahariwe kurwanya amabi akomoka ku bigwanisho bikira umuriro yarangiye ejo. Amakuru rero mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu heza abantu babiri ari bo bamaze gutorwa bishwe mu gisagara cya Bujumbura. Ngo yatowe ejo ku munsi w'Imana muri zone Rohero, mu gihe ubundi yatowe no munsi wa mbere muri zone Kinindo. Mu Kinindo abari hafi ya habereye ibara bavuga ko bamwishe bari mu modoka yo mu bwoko bwa pickup bafise n'imyambaro y'igipolisi ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Eroje Burika neza.
Abapfuye bose n'abagabo. Uwambere yatowe ikiziga muri karitsiye na zone ya Rohero hagati na hagati mu gisagara cha Bujumbura isaha 12 z'agatondo zo kuri uyu w'Imana. Yaramenyekanye yitwa Jean Marie Bukuru, akaba yari umushoferi. Uwo mugabo yaba muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura, imodoka yari karatwara yasanzwemo umugozi. Abajejwe intwaro n'igipolisi bakibaza ko yoba yishwe yanikishije uwo mugozi nyene. Igipolisi cyavuze ko abagizi ba nabi bakoze iryo bara bataramenyekana, ariko amatohoza yatanguye. Ikiziga kigira kabiri cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ku ibarabara rya Bujumbura Rumonge, hagati y'amazone ya Musaga na Kinindo mu manuka bwa Bujumbura. Uwishwe yishwe arashwe nk'uko aba hafi babyiboneye babyiganiye itangazamakuru. Umukuru wa zone Musaga Antoine Rumenyetso yavuze ko yari mu mugwi w'abatuma bari bamaze iminsi biba muri ako gace yiciwemo, kandi ko ari abajejwe umutekano bamwirahi.
Ni umusuma yari aje kwiba muri Kinanya ya gatatu, hanyuma abajejwe umutekano baba bamubonye nk'ejo agerageje kubasiga bagira ngo yiruke, niho baciye bamurasa. Ibi bintu bimaze iminsi, nicyo bituma n'abajejwe umutekano bari hafi bimaze iminsi menga n'impararo abasuma baza kwiba muri aya makaritsiye ya Kinanya ya kane na Kinanya ya gatatu, kuko asanzwe ari n'amakaritsiye afite ngirito yo kwibwa. N'ejo bundi twaheruka gufata abasuma babiri bamfatiwe kuri uru rugo rumubona rusanzwe ngira yari afite amakuru kuko IJBC batangira imfungurwa kubateshejwe ingo abana usanga babayeho nabi, nicyo cari kimuzanye. Bamurashe yirutse asimbye uruzitiro mubona, hanyuma ahurirana n'ajya amashamba arabura hamenera.
Ariko umwidondoro wiwe ntiwamenyekanye,
ntibashoboye kumumenya. Mugabo yoba yari yarigeze ngo kwiba bamurondera amuhebu, none yabaye ari uyo nyine.
Mu gisagara cya Bujumbura hari hamaze igihe hatabiziga bihatorwa, kiretse igitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa 28 rishyirwa 29 ukwezi guheza hitwa gukanga muri zone Kinama mu buraruko bw'igisagara, gihitana abantu bane hamwe n'abatari bake mu manuko bari bamaze iminsi bakomeretswa n'imigwi y'abagizi ba nabi bitwaje imipanga. Mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana rishyirwa wa mbere kandi muri komine Mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, abantu bitwaje inkoho bari mu muduga w'ubwoko bwa kamionete barateye ari inyubakwa y'umugambo uri ku butegetsi ni ku musozi bitwa Rugenge. Hononekaye ibyo vyonyubakwa vyonyene kubera amasasu. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Naho mu Rwanda, umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ico gihugu n'amakungu Dr. Richard Sezibera asaba abacuruzi bo mu Rwanda gushira imbere ibikorerwa mu gihugu made in Rwanda. Hari n'ivyo bashobora gukenera bikorerwa hanze y'u Rwanda bakabisanga aho bikorerwa, aho kuja kubirondera muri Uganda no mu bindi bihugu, kandi n'ivyo bihugu ngo biba vyaranguriye handi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Ibi ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bitangarije abanyamakuru nyuma y'ikiganiro aramaze kugirana na komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena y'u Rwanda. Ibi biganiro byari bigamije kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubutwererane bugamije iterambere ry'ubukungu. Ministri Sezibera yavuze ko muri aka karere u Rwanda rurimo ishoramari ryinshi rituruka mu gihugu cya Kenya, igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse no mu birwa bya Maurice. Ministri Sezibera yavuze ko muri ibi bihe ubucuruzi muri ibi bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba butifashe neza, cyane cyane hagati y'u Burundi na Uganda, ko ariko ntacyo byahombeje ku bukungu bw'u Rwanda. Uyu muyobozi asobanura ko n'ubundi ibi bihugu bitagiraga abashoramari benshi baza gushora imari yabo mu Rwanda.
Nk'igihugu cy'u Burundi nta yurebye mu terms ishoramari investment ntazo naza ari kuzituruka i Burundi, ariko hari ubucuruzi ibihugu bitagenda neza. Na Uganda nuko harimo ishoramari bake batari benshi. Harimo ubucuruzi bwinshi usanga ari abantu baguraga ibintu hanze bakabigura mu bindi bihugu za Dubai n'ahandi bakabijyana i Buganda, abanyarwanda bakajya kubigurayo. Ibyo rero ntabwo ari ishoramari, ibyo ni ubucuruzi busanzwe.
Abacuruzi bakuraga ibicuruzwa mu gihugu cya Uganda bumvikanye inshuro nyinshi bagaragaza ko kutabasha kujya guhahira muri iki gihugu byabagizeho ingaruka mu bucuruzi bwabo.
Ubu imodoka zacu n'iz'abandi zose zafashe umupaka wa Tanzania, nyine ni igihombo. Urabona nka Uganda ikiza cyaho nk'iminzani yaho pima imodoka yose, kandi ikindi mazutu wakoreshaga Uganda sinaga ari gukoresha hehe Dar es Salaam. Uvuga ngo imodoka yipfiriye mu nzira dipanaje bigoranye cyane kuruta uko yapfira hano Uganda. Dipanaje iba yoroshye cyane kuko ni ahantu ushobora kugenda ukarara ugeze. Imodoka ipfiriye Dar es Salaam utega bisi ikarara mu nzira ukazagerayo ejo n'ubundi saa ngahe? Saa 12 ngo ni iminsi ibiri. Ariko hariya niba imodoka ipfiriye mu nzira ndakinga hano nkagenda nkasaba ibikoresho nkambuka nkagenda bakabikora bakaza.
Ministre Sezibera avuga ko u Rwanda rwifuza ko umubano hagati y'ibihugu wakongera ukagenda neza, gusa ngo ntabwo byabuze igihugu gukomeza ibikorwa by'iterambere. Ministre Sezibera agasaba abacuruzi b'abanyarwanda bajyaga gushaka ibicuruzwa byabo muri Uganda ko bakomeza gukoresha iby'iwabo, ibyo badafite bakabisangaho bikorerwa.
Harimo ibintu bimwe u Rwanda twakabaye twebwe abashoramari bacu bikorera tukabyihazamo. Ibyo rero turabakangurira kwihaza, ndetse tukihaza natwe tugasagurira amasoko. Icya kabiri, niba hari ibintu dushobora gukorera aha, kuki abantu batabikuraho biva? Nk'urugero, niba wowe urangura ibintu Kampala ariko ibyo bintu bikaba byaturutse Dubai cyangwa byaturutse Cairo, kuki utabikuraho abantu bose babikura n'ubundi? Kubera ko erega hari n'ibicayo n'ibivayo bigaca i Kigali bikajyaho bijya, abanyarwanda bakabikurikirana yo kubigarura. Urumva ibyo byongera igiciro kandi bitari ngombwa.
Ministre Sezibera yabwiye komisiyo ya Sena ko u Rwanda rwihaye icyerekezo ko mu mwaka w'2050 ubukungu bwarwo bugomba kuba bwazamutse ku 9% buri mwaka, kandi ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga bikazaba byazamutse 17% kugeza mu mwaka w'2035. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turakushimiye Asumta kuri iyo nkuru. Abanonotsi b'Abarundi burukino bwo gusiganwa baba mu ikambi impunzi y'amahama mu Rwanda basaba imfashanyo kugira bazoshobore kwitaba amahiganwa ategekanijwe ku rwego rw'igihugu kuva itariki 16 z'uku kwezi kwa gatandatu. Abanonotsi bemeza ko iyo baronse ububafasha baraba batahukana ibibanza byiza n'imidari y'ifeza n'umuyumbu mu mahiganwa nk'ayo. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ihiganwa abanonotsi bo mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama bifuza kwitabira nirizoba ku munsi wa Mungu w'indwi itariki 16 z'uku kwezi kwa gatandatu nyene ritegurwa na Federasiyo kwinonora imitsi mu Rwanda. Abanonotsi b'impunzi z'Abarundi biteguye kuzogitaba ni 9. Umumenyereza wabo Ngenda kuri Leonard yabwiye Ijwi rya Amerika ko imyiteguro igeze kure.
Tewe twitegurira irushanwa ryo gusiganwa ku maguru y'ibirometero 42 rihora riba rimwe mu mwaka ngaha mu Rwanda, ni marato y'amahoro. Yego, turiho turitegura, turiho dutegura abakinnyi 9 bagira ibirometero 21. Imyiteguro isa n'igeze ku musozo, budusa n'abegera muri phase d'Europe mu gihe cyo kuruhuka.
Nawe biruko mu gihe yasigaye indwi imwe gusa, amahirwe yo kuzokwitaba iryo higanwa ni make kuko atamfashanyo y'ivyangombwa bararonka. Baterereza uwubumva wese ko yubwira ico akoze kugira ngo iyo mikangara iserukire igihugu cabo naho iri mu buhungiro.
dusaba umuntu wari we wese abishoboye adutera amafaranga yo kwiyandikisha nta turabona ico ni cyambere ubigira kabiri amafaranga yo kwiyandikisha ni 2018 murumva ko ari abana 9 umwana umwe wese yandikisha ku 2022 nimba ariko bizobandanya kumera hanyuma turashaka amafaranga yo kugenda itiki kuva mahama gushika igari ni 5000 kugera no kugaruka ni 10,000 kurara ni 10,000 ijoro rimwe kandi uteganya kurara yo kuwa gatanu itariki wa gatandatu itariki 15 bagakina 16 kwa mungu tukaza kuwa mbere umva na majoro abiri n'imisi ibiri ni nk'imisi ibiri turakina amahera yo gufungura umwana umwe ashobora gufungura nk'2,000 kuko tusha turaba uburiro bubayabaye amazi murabona ko ibirato ntavyo bafite impozo zo kwimenyereza ntazo bafite zo kugira irushanwa ntazo bafite
kapitene uwo mugwi niyo saba Ferdinand amenyesha ko hamwe basivye higanwa kubera kubura uburyo bituma bacika intege maze no mu bihe bikurikira nibatahane ibibanza byiza
biratubabaza cyane ucuraba inguvu warakoresheje kandi ukazikoresha uba muri condition mbi urazi ko toke ibintu dufungura murabizi na hamwe arana babiheba kubera ko basivye kubera ko kandi ya competition yabiri ikenewe hari gusanga ari competition to qualification ugasanga urayisivye kandi waruzi wizeye ko banashobora no kwitsinda mu athlete ikenewe ko ekipera yavuye muri entraînement mva umuntu ashaka kugira footing nk'isaha n'inusu canke abiri uravye naho tubaye hagize nko dufata umugongo ivyo tuburavyo byo ni byinshi ibintu bijanye ibirato ni d'entraînement harige dushaka no kuri stade tukabona abandi bakinyi bambaye imyambaro nyene isobanutse twe natwe tuba tuvundurutse nyene urumva ko biba bigoye nyene
umumenyereza uwo mugwi avuga ko baravye ibikenewe kugira ngo abanonotsi n'abamenyereza bitabe iryo higanwa hakenewe nk'ibihumbi 450 y'u Rwanda angana n'amadolari ya Amerika 500 iyo bagize amahigwe bakitaba amahiganwa nk'ayo muri kahise abo banonotsi bama batahanye ibibanza byiza n'imidari dukanye bigatuma biteza imbere bakibagira n'ingorane z'ubuhunzi barimo mu ikambi nk'uko umumenyereza wabo abishimangira
mu 2017 harimo umukinyi umwe yabaye wa 5 kilometero 21 aca aronka agashimwe k'iyumbi 350 byaramufashije cyane na nubu wewe ahora yirihira rimwe rimwe iyo yumvise nka competition nk'irushanwa ahora yirihira rimwe rimwe kubera ko yaciye ari abakantu ko gukora kuri amafaranga yari yatsindiye
kuva mu mwaka w'2015 iyo kambi y'impunzi yubakwa abanonotsi bariyo baramaze kwitabira amahiganwa atari make yaba ayo ku rwego rw'igihugu canke mpuzamakungu cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika Washington DC indwi mpuzamakungu yahariwe kugwanya mabi akomoka ku bigwanisho bikira umuriro yarangiye jo harangiye mu rwego rw'iyondwi ishyiramwe MIRPD rihamagarira leta y'u Burundi kwa kibigwanisho abatabifitiye uruhushya MIRPD ishyiramwe riharanira amahoro n'iterambere riri kandi mu 8 mpuzamakungu rwiyemeje kugwanya ibigwanisho mu bantu batabifitiye uburenganzira kiganiro mugenzi wa Thomas Kamirindi yagiranye mukanya n'umuyobozi wa MIRPD Jean-Claude Sinzinkayo avuga ko bitegira iby'abantu bicwa n'ibigwanisho bikira umuriro vyama vyiyongera mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini
ibitegira iby'abahitanwa n'ibigwanisho biragoye kumenyekana ko n'ubu turiko turavugana kuri iyi saha woza uba bakubwiye bati hari uwitanwa n'ikigwanisho rero nta bitegira ibihaba biri fixe umwanya ku mwanya ibirwanisho buri saha buri segonda biba byihaye inkumbi ariko ngarutse nko mu Burundi dufatiye kucegeranyo cishiramwe mpuzamakungu ONI biravuga ko mu Burundi abantu barenga 2000 bahitanwe n'ibigwanisho kuva mu mwaka 2015. Abo bantu ni benshi cyane, nkaca ngaruka nkongera ko nti harimo abagenerale, harimo abakoloneli, harimo abanyagihugu bato bato bidandariza, ariko abenshi muri abo n'abakenyezi n'abana. Ku byerekeye rero akarere k'ibiyaga binini nta bikigira inyezi na turaronka kubera ko amatohoza kiri karakogwa.
Ariko rero dusubiye ku Burundi, nubwo dufatiye akarorero ku mwaka w'2015, ikibazo cy'ibirwanisho bicira umuriro bitemewe n'amategeko biri mu banyagihugu batabifite uburenganzira ntabwo ariho cyatangiye, kuko Manirumva Ernest yari vice president wa Olcom yishwe mu kwezi kwa kane mu 2009 yazize gukora amatohoza kuri ibyo birwanisho, kandi ibi ngibi ntabwo ari byo byemeza n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, twavuga nka Human Rights Watch. None se ubwo si ikibazo gihoraho?
Ni by'ukuri ikibazo cy'ibirwanisho ni ikibazo gihoraho haba mu Burundi no mu bindi bihugu, ariko impamvu mfatira ku 2015 nagomba ndabisobanure. Intambara zagize usanga ziri mu Burundi zarahagaze kuva mu mwaka 2005 hashigwaho leta itowe n'abashingamateka bari baserukiye abanyagihugu, n'ubwo ko leta kuva icyo gihe yari ifite inshingano yo gukura ibirwanisho mu banyagihugu ifatikanije n'amashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amashyirahamwe yigenga, eka ndetse n'uwo wese abishoboye guterera agacumu k'ubumwe. Ibitari bike rero byarakozwe mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uwo mugambi wo gukura ibirwanisho mu banyagihugu, mbere n'ibirwanisho bitari bike biregeranywa nk'uko bivuze biruti. Dusubiye inyuma gato, ati Ernest Manirumva yaragandaguwe kandi yagandaguwe tutarashika mu 2015. Ni by'ukuri si nawe wenyine yagandaguwe tutarashika muri 2015, ni benshi bagandaguwe. Je nkavuga nti ahanini byoba byari bifatiye kuki ku nyungu za bamwe bamwe bari mu nzego, ari mu gipolisi, ari mu gisirikare cyangwa mu butegetsi hejuru. Ariko tugarutse mu 2015 niho habaye umurindi urengeje w'abantu bahitanwe n'ibigwanisho, aho washobora kumva ko hari abantu 40-50 bapfuye umunsi umwe, ukumva ko hari abantu 40 ngaho kuva kugira bati mu ntari iyi mu ntari iriya hari abantu barashwe, abantu byagenze gutya, bateye amagerenade byagenze uku. Urumva ko mu 2015 aho twari twiteze ni kuvuga urupfu rwa Ernest Manirumva rubaye byarambaye nk'ibiduciye inkokora, tuti none iyi prosesi si twarimwo yo gufasha leta kwaka ibigwanisho abanyagihugu batabifitiye uruhusha, hama hakaba hari amakuru mashasha avuga ko ahubwo ababifitiye uruhusha nabo bariko barabikoresha mu guhungabanya cyangwa mu kwaka ubuzima abantu babuhawe n'Imana. Uwo mugambi uzogarukira he? Ariko ntibyaduciye inkokora, twarakomeje tuzi neza tuti iyo bijya hose abo bantu hazogera igihe bahanwe, hanyuma uguhanwa kwabo kuzobera akarorero abandi bazaba basigaye yuko abafite ibigwanisho babitunze babifitiye uruhushya nabo ubwabo bategekwa kuba responsable. Ko naho tuvuga uko muri uwo mwaka w'2005 nyine hashyizweho iyo leta, hari hakiri ibibazo byinshi mu nzego z'umutekano, zaba zari zihasanzwe XFAB, zaba zari zije XPMPA bamaze gushanga bakagira FDN na PNP. Ni kuvuga ko ubwa mbereho nta kwizerana kwari bwabeho, ubwa kabiri abenshi muri bo nta bumenyi n'ubuhinga bari bafise buhagije mu byerekeye ibyo kubungabunga umutekano canke no mu byerekeye ibyo kugenzura ihanahana n'igwirana ry'ibirwanisho. Ibyo rero nibyo amashyirahamwe mpuzamakungu y'aba ONI ibicishije muri PNUD, zaba za Centre Regional des Armes Légères kandi za Yansa dusanzwe duhurikiyemo, zafashijemo leta y'u Burundi n'inzego z'umutekano n'igipolisi n'igisirikare ndetse wanagomba n'iperereza kugira ngo bashobore kuronga ubuhinga buhanitse bwo kugenzura. Ariho haciye hashyirwaho ibyo bita markage, ni ukuvuga gushyiraho indangamuntu, inda akaranga k'inkoho iba yaravanye muri izine bakayiha kandi karanga bafatiye ku gihugu. Ariko navyo nyine numva ko atacyo byaheze ngo bihindure, kuko mu 2015 amabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro yaje yiyongera gusumba na yari ahari mu gihe mu 2004 mbere y'uko amatora aba.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Jean Claude Sinzinkayo kubirwanisho biri mu banyagihugu batabifitiye uburenganzira n'amabi yabyo, cyane cyane ko dusohotse mu cyumweru mpuzamakungu mpuzamahanga cyo kurwanya ibi birwanisho n'amabi yabyo. Kuri telefone turi kumwe na Idrissa. Idrissa,
wiriwe neza?
Wiriwe. Uri hese Idrissa?
Mwiriwe. Ndiye Kigali.
Yego, nuko igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ni igitekerezo. Kuri zira ku kibazo cy'intwaro ziba ziri hanze zituma umutekano upfa. Kandi noneho bikababaza abantu benshi, bakoresha imbaraga zose bakareba ukuntu biriya bintu bakoresha imbaraga bakazikura mu baturage. Icyo nasaba Leta y'u Burundi kugira ngo umutekano ubashe kuza.
Yego.
Ndumva aricyo bashyiramo imbaraga cyane. Natwe nyine biratubabaza iyo tubonye umutekano utameze neza mu Burundi.
Urakoze cyane rwose Idrissa.
Yego.
Jean Claude, we hari icyo wakongeraho kuri iki cyiyumviro cya Idrissa?
Ku cyiyumviro cya Idrissa, si inzego ahubwo za Leta gusa, nibaza ko abantu bose iki kibazo bakwiye kugira icyabo. Mu by'ukuri muribuka ko igihe hatangura ibibyikiza rwo Nyanganda Frida, abantu bose baratinyana, umwe agatinya uwundi atingira ngo uyaranduye bagapimisha ijisho, nuko ndetse n'uwanduye nawe agahita no kwikumira kumva ko adakwiye kuba mu bantu. Ariko kuva igihe abantu haba mu mashengero, haba mu mashyirahamwe, haba mu makominote arabaze bafatiye ingingo bakavuga bati rero iki kiza ruho Nyanganda Sida twadufate ko ari kiza ruho Nyanganda Sida twese tugihagurukire. Mu by'ukuri uyu munsi murabona yuko icyo kiza ruho Nyanganda Sida ibibazo biterwa nacyo byaragabanutse. Ubwa mbere bwo bw'abagwaye barumvise ko bategeka gufata imiti, barafata imiti biba birafashe intumbero. Nkavuga rero nti no kuri ibi by'ibirwanisho biciye umuriro, hari abantu iyo bumvise ngo MRPD ilika kontre ibi byo kuvyama violence arume, uzawumva kubwira ngo mwe ngo byo bintu ndabitinya, ngo sishaka no kubyumva, sishaka no kubona ababikoramwo, ngo birateye ubwoba. Ni kuvuga ko abitinya kubera katumva neza ati mbega ingaruka z'ibyo bintu nizihe. Jewe rero nkasaba nti sino mu Burundi gusa, kuko ibirwanisho birasirikira, ibirwanisho birava mu Burundi bikaza bikiba mu Rwanda cyane bikaza bikica umunyagihugu mu Rwanda bigasubira mu Burundi. Ikirwanisho kirashobora gutembera kikaja muri Congo, kigakataka mu Uganda, kikaja muri Tanzania, kikagaruka mu Rwanda cyangwa kikaja mu Burundi. Niyo mpamvu ahubwo akarere k'ibiyaga bigari kari gakwiye guhagurukira rimwe, ibihugu byose bigize kano karere bose bagahagurukira rimwe, bumva ko inshingano ya mbere ariyo kwanka ko ibirwanisho bitunzwe n'inzego n'inzego z'umutekano bisubira gukoreshwa nabi. Ibyo nabyo cyane cyane ku bashingamateka mu gushyiraho amategeko ahana uwo wese akoresha iki kirwanisho agitunze agifitiye uruhushya, nimba yahungabanije umuntu, niba yishe umuntu, niba yakomerekeje umuntu, wenyine akaba ari watanga indishyi y'akababaro. Ahuko ujya gusanga umengo Leta niyo ikwiye kuzoja guhindisha akababaro wa muntu, kandi Leta yo nyene ubwayo atariyo yatumye uwo muntu. Aya kandi ikindi nokongera ko kubyerekeye abanyapolitike bo muri kano karere k'ibiyaga bigari, baba abakunda kwigumiza ku butegetsi mu ntumbero yo kunaniza ari nabyo akenshi bikunda gutuma abantu bahurumba ibigwanisho, baba abipfuza gushyikira ubutegetsi babanje kuvyura intambara cyane babanje kumena amaraso, nabo ubwabo bokwiye inshingano bakamenya ko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka ntibayore, bakongera bakamenya ko ikigwanisho atabigitinya. Aha nakubwiye ko mu Burundi ngira muri uka kova mu mwaka w'2015 abajenerali babiri barahitanywe n'ibyo bigwanisho, kandi nibaza ko ariryo rya mbere mu mateka y'Uburundi byabaye. Tugarutse nko mu gihugu cy'Uganda, murabizi yuko kuva muri uwo mwaka w'2015 nyine naho nyine hari umujenerali yagandaguwe, yari cegera cya jenerali Kayihura yitwa jenerali Kawese. Uwo yarahitanywe n'ibigwanisho hakurikiraho umushinga mateka yitwa Abriga noneho mu nyuma hakurikira ko n'undi mu ofisiye yitwa Kirumira abo bose baragandaguwe barashwe kandi bari bifite nabo bacungereye nabo bagahitanwa n'ibyo bakicirwa rimwe nabo bacungereye byumvikana ko rero ikibazo cy'ibirwanisha ari ikibazo twiye guhagurukira twese uhereye ku bantu kuvuga mbuguye tuhereye ku bakuru b'ibihugu ukaza kubashikira nganji abashinga amateka abatwara inzego zitandukanye ndetse no kugera kuri bariya bategetsi bato bato bakumva ko ikibazo cy'amabi akomoka ku birwanisho bagomba kukigira icyabo bagafatanya na MIRPD n'andi mashyirahamwe yose tukagwaniriza hamwe biciye mu kwaka ibyo birwanisho ababifite batabifite uruhusha hamwe rero no guhana harimo no guhasha ababifitiye uruhusha bakabikoresha nabi.
Ijwi rya Amerika kuri telefone turi kumwe na Habimana.
Usomye iki cyegeranyo kabisa niba ari cyo koko urabona abantu bapfa batari ku rugamba ni benshi. Nkibaza nti none ibyo bigwanisho biraheza bikava hehe kugira bishikire umunyagihugu mutoyi biba byagenze gute kugira aronke icyo kigwanisho.
Ibigwanisho hari amayizine abihingura kandi ayo mayizine nayo aba yarasabye impusha zo kubihingura hakaba rero n'abadandaza bashinzwe kubirangura bakabidandaza aricyo gituma mbere banagomba no ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu hashyizweho amategeko agenga urwo ruganda rwa rw'ibirwanisho ayo mategeko rero ibihugu bitari bice biramaze kuyemeza no kuyasinya mwumvure twibaza yuko azogira icyo ahinduye muri ibyo hantu n'ibirwanisho by'ibirwanisho ni ukuvuga ko rero ababihingura n'abatandaza nibo baheza bakabigurisha kuri abo bantu baba babikeneye ari abantu bato bato cyangwa umugwi witwaje ibirwanisho muniniya muti none biraheza bigashikira abantu gute haba muri abo bantu tuvuga bo mu nzego z'umutekano cyangwa abadandaza basanzwe nta utazi yuko fraude ikogwa nkuko n'izindi fraude zose zikogwa hari rero ushobora kwikika mu kiza akitwaza icyari ari mu gipolisi ari mu gisirikare cyangwa mu iperereza ugasanga aragiye arahamagara bya bigwanisho bitari n'ibice ku rwego rwa leta akabihamagara ku giti ciwe hanyuma akidandariza mu bantu bato bato ahandi bishobora kuva ni muri izo nzego z'umutekano nyine kandi hari igihe usanga ari nk'amagerenade ugasanga nk'umupolisi cyangwa umusirikare afite gerenade kubera ko yikenera amafaranga yo kujya kunywa agacupa aragiye arayigurishije ku muntu wa muntu akaba arayirose gutyo cyangwa umupolisi n'umusirikare ayo makaya yagiye aba haba mu Burundi no mu bihugu byo muri aka karere akiba inkoho mugenzi we hanyuma akayijyana agaheza akayigurisha ku muntu ayikeneye tutibagiye rero n'ababyeyi ba mu masitoke dufate nk'ibiinye biba byarenganyijwe mu banyagihugu bikagenda bikabikwa mu masitoke ugasanga ufise ubushobozi kumwumvure ari ntakogwa ko cyangwa atinywa aragiye muri bwa bubiko babikamo bya bigwanisho arihaye n'ibyo akeneye nawe aragiye aragurishije ahandi twovuga ko hari n'ababikora aneshanje ugasanga yagiye nkumvure ari nko mu Burundi arabitwaye nk'ikongo akavuga ati jewe rero nipfuza ko mvugana n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho runaka mwe mukampa inzahabu muri Kongo nanjye nkabarondera ibigwanisho kome mu Burundi twebwe mfise ingene nshobora kuzobirenganya nzobirenganya ndabizane mwe mumpa inzahabu nanjye ndahabu ibigwanisho nuko rero ibigwanisho biza bikagenda birakwiragira ukazosanga n'umunyagihugu mutonya cyaramushikiriye tudasize inyuma rero n'abanyagihugu ubwabo bashobora nkumvura umusirikare cyangwa umupolisi mbagiye kunywa agacupa akaboregwa ugasanga wa munyagihugu kubera ko amushije inguvu arakimwatsa mu Burundi hari n'iyindi ka nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kandi bikemezwa n'abahinga batandukanye ni ka y'ibirwanisho bivugwa ko byahawe urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ariko bita imbonerakure.
Banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Biganiro na makuru twari tubafitiye kuri isahani yo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika adushimye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yegeranije ibiganiro twabashikirije bo bihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoro ari kumwe nanje Denio Ngabo tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.